Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi ku wa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Hano muri studio ya 5 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika. Abo ni bamwe mu bantu bari mu myigaragambyo i Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa, basaba ko inama ku mihindagurikire y'ibihe ikwiye kugera ku mwanzuro uzafasha kugabanya kohereza ibyuka bihumanya ikirere. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse namwe mwese muri ko murakurikirana ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Burkina Faso, abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka mu cyo ababikurikiranira hafi bise amatora yugururiwe bose. Abantu bashika miliyoni 5 nibo bari biteguye gutora mu bakandida 14 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abategetsi bamenyesha ko batanguye guharura amajwi. Ibiharuro vya mbere vy'infata kibanza bitekanijwe gusohoka kuri uyu wa mbere, mu gihe 5 yo kwiza amajwi arenga 50%. Mu gice cya mbere hazocatunganywa amatora y'igice cya kabiri. Perezida Blaise Compaoré yatwaye Burkina Faso imyaka 27 mu nyuma agerageje guhindura ibwirizwa nshingiro kugira abandanye gutwara abanyagihugu baciye bamwiyamiriza, aca ahitamo gutanga imihoho. Haciye hashingwa leta mfata kibanza itegura amatora yaratekanijwe mu kwezi kwa 10 guheze, haca hacamwo kugomba gutembagaza leta bituma amatora aca yigizwa imbere. Mu gihugu cha Centrafrique, Papa Francisco mu rugendo rwiwe harimwe muri ico gihugu yahamagariye abanyagihugu baho gushira hasi ibigwanisho no guhagarika imvururu ziri hagati y'abene gihugu. Papa Francisco yashitse ibangi ku mugwa mukuru wa Centrafrique ejo ku munsi w'Imana gushigikira amahoro muri ico gihugu catabaguwe n'intambara hagati y'abakristu n'abamizirima. Mu nkuka y'imisa yakoreye muri katedrale y'Ibangi, Papa Francisco yasavye abo bose bafise ibigwanisho vyica kubishira hasi, abasaba gufata ibigwanisho vy'ukwizera, urukundo n'amahoro. Papa Francisco afise ivyizigiro ko amatora yimirije muri ico gihugu azotuma kiva mu ndyane kirimwo. Imbere yuko Papa shika muri ico gihugu, Perezida Catherine Samba Panza wa Centrafrique yamenyesheje ku munsi wa 6 ko Papa Francisco ari intumwa y'amahoro kuri ico gihugu cya Centrafrique. Mu gihugu cya Syria naho abantu 18 barahitanywe n'ibitero by'indege, abandi bashika 40 barakomereka mu buraruko bwa Syria. Amashirahamwe y'abanyesiriya aharanira agateka ka muntu yamenyesheje ko ivyo bitero vyabaye ejo ku munsi w'Imana vyagabwe n'indege z'intambara z'Uburusiya. Ivyo bitero vyagabwe mu kibanza c'ubucuruzi gihurigwamo n'abantu benshi cyane, nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu rifise icicaro mu Bwongereza. Ivyo bitero vyabereye ahitwa Ariha mu gisagara cyo mu ntara ya Idlib kiri ku birometero 20 uva ku rubibe rwa Turukiya. Ako gace karimwo abagwanyi baba islamiste n'abo mu muhari w'ishami rya Al-Qaeda witwa Nusra. Mu gihugu cya Turukiya naho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryemeye kuzofashisha igihugu cya Turukiya imiliyaridi 3 n'imiliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika kugira gihangane n'ikibazo cy'impunzi zashikiye muri ico gihugu. Ayo masezerano yasinywe ejo ku munsi wa Mungu mu nama yabereye i Bruxelles mu Bubiligi ku cicaro c'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Igitigiri kinini cy'impunzi z'Abanyesiriya zinje mu Bugiriki no muri Bulgaria uyu mwaka zivuga ko zaciye muri Turukiya. Turukiya cemerewe ko gishobora caremerewe ko gishobora kwinjira mu muryango wa Burayi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1997 ariko gushika ubu ntikiriyunga n'uwo muryango kuko kitarashitsa ibisabwa byose. Muri Turukiya kandi abantu baharugwa mu bihumbi baritavye umuhango wo gufuba umushingwa manza kandi akaba yaraharaniye agateka ka muntu azwi ku izina rya Tahir Elsi. Tahir Elsi yagandaguwe ku munsi wa gatandatu mu ntambara y'amasasu yahuje aba Robert b'abakurde hamwe n'abasirikare ba leta ya mu gisagara cha Diyarbakir kiri mu bumanuko bwa Turukiya. Abapolisi babiri nabo barahasize ubuzima muri ico gitero. Ministre wa mbere wa Turukiya Ahmed Davutoglu yamenyesheje ko atoshoka avuga ko ugo rufu rw'uwo mushingwamanza Tahir Elsi ari iterabwoba canke ko yahitanywe n'amasasu. Amakuru atangwa n'ababibonye avuga ko abagizi ba nabi barashe amasasu Tahir Elsi hamwe n'abandi baharanira agateka ka muntu bari kumwe bahejeje kuremesha ikiganiro n'abamenyesha makuru. Niyo yaciye iba imbarutso y'amasasu hagati y'abarobere b'abakurde n'abajejwe umutekano ba Turukiya nk'uko amakuru abandanya abivuga. Muri Pakistani naho abategetsi ba Pakistani hamwe n'abarongoye umugwi w'aba nationaliste b'aba Pashtune bamenyesha ko Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yemeye kuganira na ministre wa mbere wa Pakistani Nawaz Sharif i Paris aho bazoba bayitavye inama ku bidukikije itangura kuri uno wa mbere. Izo mpande uko ari zibiri byitezwe ko baganira ukuntu bohagarika uruhagarara ruri hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri. Bazurabira hamwe kandi ngene hosubira gutangura ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 ipari mu gihugu cy'u Bufaransa haratangira inama y'umuryango w'abibumbye ku ihindagurika ry'ibihe yiswe COP 21. Igitegerejwe cyane muri iyo nama nuko ibihugu bikomeye n'ibikize cyane ku isi bishobora gusinya ku masezerano abisaba kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Umunyamakuru wacu Diane Ninahazwe ari pari mu Bufaransa aho akomeje gukurikirana imirimo y'iyo nama.
Mu kibanza citiriwe Republika, Place de la Republique, ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Faransa Paris, ababujijwe kuja mu mabarabara ngo basabe ubutungane bw'ibidukikije, bafashe undi mukenyuro. Bamwe muri bo bariko bazunguruka ico kibanza bafise ivyapa biriko amajambo ahamagarira abakuru b'ibihugu gufata vyihuta mu minwe ikibazo c'ibidukikije. Abandi nabo bariko bakura ibirato vyabo babishira mu kibanza categuwe mu ntumbero yo kwerekana ko ikibazo c'indagurika ry'ibihe kibaraje ishinga. Uko umwanya witera niko abantu biyongera. Bamwe muri bo barashize ubwoba binjiye mu mabarabara akikuje ikibanza cya Republika baririmba bati abajeje umutekano bariko baragerageza guhagarika abariko bariyerekana ariko biranse bahisemo gutera ivyuka vyokera. Uno mu bari bazindutse gusaba ibidukikije ngo vyubahirizwe ati ntituyobewe iterabwoba rihari ariko nibumve ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe gikomeye. Turafise amakenga ariko ku bantu turi ngaha icihutirwa ni ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Nta nama nk'iyi ishobora kuba abari mu mashirahamwe yigenga bakabuza guserura ikiri ku mutima. Birababaje ko batubujije kwiyerekana ariko nta kundi.
Les forces de l'ordre nous empêchent de marcher. Mais bon.
Mugihe mu nama nk'izi byari bimenyerewe ko abakuru b'ihugu bashika ku munota wa nyuma kugira ngo bashikirize ivyegeranyo vy'ibisabwa n'abahinga. Muri no nama ya 21 bashimye kuhaba mu ntango z'inama. Mu mashirahamwe aharanira ibidukikije bakabona yuko iryo hinduka ry'ikiranga misi n'akaranga mutima k'inama mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe biri n'ico bisigura.
For us, this is very unprecedented.
Kuri twebwe ni imbonekarimwe ntitwari bwigere tubona ibintu nk'ivyo. Kuba rero abakuru b'ibihugu baje mu ntango zino nama bishobora gusigura ibintu bibiri. Bashobora kuba bashaka gutanga intumbero itomoye abahinga bakorera ko bongera banerekana ishaka bafise ry'umwumvikano ku bibazo bizovugirwa muri iyo nama. Ariko rero bishobora no kuba intambamyi kuko abanyepolitike bashobora kumvikana hagati yabo imbere y'uko abahinga bumvikana ku vyokogwa. Biramutse bigenze uko tukabona ko urugamba twagwanye kuva kera bwo kugiraho ibihugu bihurije mu kugabanya ivyuka rwo hava rusubira inyuma, niko birashobora kugira ingaruka nziza canke bikaba intambamyi.
Yes, it is an opportunity, but it could also be a threat to the talks.
Ivyegeranyo bitandukanye bitegekanijwe kuzoshikirizwa muri no nama birerekana ko atagikozwe ngo ivyuka birungikwa mu kirere bivuye ku mahinguriro bigabanuke isi zotera ishuha cane amazi y'amabahari nayo akaduga birengeje. Izo ngaruka mbi zikazokora hanini ku bihugu bitaratera imbere. Bamwe mu bava muri ivyo bihugu bakurikiranira hagufi zino nama bagasaba abakuru b'ibihugu gufata ingingo vyihuta.
Ico turindiriye nuko hafatwa ingingo zo gufasha ibihugu bitishoboye bakabironsa uburyo bwo kugira ngo bishore avyone gutera imbere bitarinze gukurikira akayira kakurikijwe n'ibi bihugu bimaze gutera imbere. Ukurabona yuko vyiteje imbere vyonona ibidukikije vyonona ikirere.
Mu bakuru b'ibihugu bitezwe kuri no wa mbere harimo perezida Barack Obama aramutse Amerika, kimwe mu bihugu bidomwa ku rutoke mu gufata ya mbere mu vyuka binungikwa mu kirere kubera amahinguriro, na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ari mu bagirizwa kuba baratebeje gushira umukono ku masezerano y'ukugabanya kurungika ivyuka mu kirere. Haritezwe kandi abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango w'ibihugu vya Buraya n'umuryango w'ibihugu vya Afrika nka perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Igihugu c'u Burundi kizoserukirwa n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore i Paris mu Bufaransa. Diane Ninahazwe, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Diane Ninahazwe. Inshuti mwese muduteze amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa mukadusanga ku rubuga rwacu ari rwo VOA radio yacu, aho ni kuri Facebook. Mu Burundi, Colonel Serge Kabanyura uyoboye akarere ka gatanu ka gisirikare mu ijoro ryo kuwa gatandatu yararusimbutse nyuma y'uko imodoka yararimo iguye mu mutego w'abantu bitwaje intwaro ahitwa Imajombe ni mu ntara ya Bujumbura benshi bitarurari. Amakuru ava ahabereye uwo mutego avuga ko Colonel Kabanyura n'abamurinda babiri bakomeretse. Fidelite Ishatse adufitiye inkuru irambuye.
Icho gitero chabereye kwibarabajya Bujumbura Jenda ahiswa ku Majombe muri zone Jenda komine Mugongomanga kubirometero 31 uva mu gisagara ca Bujumbura. Tuhageze twasanze ibisigarira vy'amasasu vyaba 20 hari hakwiragiye n'amaraso haba mu barabara ca hirya no hino yaryo. Amakuru dukura mu cungaro yahabereye uwo mutego amenyesha ko ari ingeshi isaha 1:30 y'ijoro igihe hatangura kumvikana inkoho.
Urumva ibintu inkoho zaravuze twari dushitse muhira ishazivugike urumva ntitwize.
Ego twarazumvise cane twe natwe tubaho haruguru gatonyi muri iki gitaranye tuzatubona amasoro hari nka saa moya ni hafi n'inusu.
Izo nkoho zumvikanye bivuye ku bw'amakuru twaronse ku mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bari bateze imiduga ibiri, umwe ukaba wari mu bwoko bwa Probox, undi nawo ukaba wari mu bwoko bwa TI. Mbere havuye haza n'umuduga w'igisoda nawo nyene ucugwamwo.
Batanga bagarika imodoka yarishaje ko mu ijenda baca bayikika mu ibarabara baca haza iyo TI. Iyo TI yacura babukura ati wende muje hajya tugiye tubice twiga kuvuga twiga tubice zero cyaseruka imodoka y'igisoda barayirasa baca barasana n'aba basoda bati bari hejuru. bagire babari bafashe babakuyemwe bacha barahunga bumwe bariruka kandi bacanyegeza mu mwoga
kubwa makuru nyene yawa micungaro yaho habereye uwo mutego uwo muduga w'igisirikare waguye muri uwo mutego warimwe Colonel Serge Kabanyura arongoye intara ya gatano ya gisirikare igizwe intara za Bururi Rutana Makamba na Rumonge ayo makuru nyene abandanya yemeza yuko yarongoye intara ya gatano ya gisirikare be na mucungera babiri bakomeretse mu gisirikare cy'u Burundi aya makuru ntibayakana cyangwa ngo bayemeze umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspard Baratuza yatubwiye ko ataragira ko gica cikirije kubera ko ataratohoza neza idonido cyo kugende byagenze mwumenya yuko imitego mbere niyo atari ubwa mbere yibonekeza muri ako karere hacindwe izibiri nkuko abo muri aka yawe twiganira imodoka yishira hamwe cyo gutuma tumana kwa makuru limited iguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho aya makuru nyene abandanya amenyesha yuko bari muri uwo muduga umwe muri bo yarapfuye uwundi nawe arakomereka abanyagihugu baho ku majombe bafise amakenga ko inzira karengane buca zitangura gufatwa n'igipolisi zihogwa ibyo zitazi ico abanyagihugu basaba nuko hoboneka amahoro muri komini ya Mugongo Manga intara ya Bujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
nshuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abarimu cyangwa abigisha b'abagore bo mu mujyi wa Bujumbura kimwe n'uyoboye sindika y'abarimu bigisha amashuri yisumbuye CONAPES baramagana urwandiko baherutse kohererezwa n'ubuyobozi bushinzwe uburezi muri uwo mujyi bubasaba umwirondoro wabo ikibateye amakenga nuko basabwa no kugaragaza ubwoko bwabo ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
Ugwandiko rutamakenga bigisha babakenyezi bakorera mu gisagara cha Bujumbura rubasaba gushira ko amazina yabo nimero matricule amashure uwari wese yize akaza akora nahakorera ahaba ubwoko bwiwe hamwe ni nimero ya telefone umwigisha atashinye kwivuga izina kumvu z'umutekano wiwe yagwijwe rya Amerika kugo gwandiko kwahamuye abigisha na cane cane abakenyezi ruriko ruranatuma akazi katagenda neza asaba uwarutanze gusigura intumbero yarwo nkuko abandanya bivuga
bamaze kudusaba ngo tuvuge ubwoko bwacu dushire kwaho tuba dushire ko nimero za telefone je nibaza ko bidasanzwe ibintu bimenywerewe uyu munsi mwigisha ntari karigisha afise umutima munda murabona igihe turimo ni gihe kidasanzwe rero uwo munsi umwigisha avuga ati twebwe agatwe kacu gahagaze kuri aho baturongoye mbere nabigisha niba ariko baranabyuzuza ariko abadirecteur bariko bari uburenganzira bwo kuzuza izo fishi turasavye ko iyo fishi yohagarara byihuta tumenye ico byari bigamije kuko naho byohagarara tutamenye ico byari bigamije ni kwa kundi imitima y'abigisha igumiriye hejuru cyane
urongoye sindika CONAPES ihurikiyemo abigisha nabo nyine asangiye amakenga nabo bigisha inyuma yaho aboneye urwo rwandiko Emmanuel Mashandari amenyesha ko gushika ubu batazi iyo rwandiko rwaje ruva kuko mu bushikiranganje bw'indero umuyobozi mukuru ajejwe abakozi n'akazi yamenyesheje ko urwo rwandiko rusaba uwo mwidondoro atari bo barutanze
yamaze kuvyumva rero nace ndondera ujejwe abakozi n'akazi mu bushikiranganje nsanze nkoreramo n'ubwo bushikiranganje bw'amashure bw'indero yarambwiye ko cyo atakitse acambada ahubwo jewe nanje iyo ndaba nacumbise nace ndambwiye nti baza urongo ya mashure mu gisagara cha Bujumbura mu nyuma rero baravugana izo bavugana ntaje ndamenye mugabo munyishi yampaye narumvise ku mengo nawe nyene nabitahura neza
uwo arongoye sindika CONAPES nawe nyene asaba umuco kuri urwo rwandiko mu gihe atari rya mbere urwandiko nk'urwo rutangwa mu gisata c'indero
rero n'ikindi gitangaje nuko ibisa nibi twari twarabyumvise mu mwaka uheze mu gihugu hagati ayo mujumba ntizari bwashikeho hore byarungitswe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu none munsi ko abajejwe akazi n'abakozi mu bushikiranganje bw'indero batakizi mwotubariza aho cuba cazananye abo basohoye urwo rupapuro twasaba yuko budushikire bakadusigurira nitwasanga ari biteza imbere igihugu tuvyuzuze nibasanga nabo barihenze hanyuma nabo bitahure bahindure kugira ngo bakure ayo makenga ari ahari
twarondiye kuri telefone Renova Nzeyimana ajejwe indero mu gisagara cha Bujumbura avugwa n'abajejwe ico gisata mu makomine ko ari we yabarungikiye ugo rwandiko turamukena I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere. Ayo makuru twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda uri I Kigali mu Rwanda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare, nyuma y'igihe gito umukinnyi w'u Rwanda yongeye kwegukana isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda, gahunda z'amarushanwa muri uwo mukino zirakomeje. Mu mpera z'iki cyumweru, kwa gatandatu tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi n'abiri, hateganyijwe isiganwa ryateguwe ku bufatanye bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi n'Akarere ka Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo. Iri siganwa rizitabirwa n'abakinnyi bo mu makipe agize ishyirahamwe Ferwasi, ariyo Benediction mu Karere ka Rubavu, Ami Sportif y'i Rwamagana, Sine Elma yo kwa Mayaka I Nyamirambo, Cycling Club for All I Huye, ikipe ya Fly yo mu Karere ka Gasabo ndetse n'ikipe ya Kiramuruzi. Abakinnyi bazasiganwa ku ntera y'ibirometero 98, aho bazahaguruka ku nkengero z'ishyamba rya Nyungwe mu Karere ka Nyamagabe, banyure mu Karere ka Huye, basoreze mu Mujyi wa Nyanza nyuma yo kubanza kuzenguruka. Iyi nzira niyo yakoreshejwe mu isiganwa Rwanda Cycling Cup mu gace karyo kitiriwe Umuco Race for Culture. Icyo gihe wabaye uwa mbere muri ako gace ni Hadi Janvier usanzwe akinira ikipe ya Benediction mu Karere ka Rubavu. Usibye iri siganwa rizitabirwa n'abakinnyi bamenyera amarushanwa, kuri uwo munsi mu Mujyi wa Nyanza hazaba n'indi siganwa rigamije gushakisha abana bakiri bato bafite impano mu mukino w'amagare. Tugiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kubona itike yo gukina icyiciro cya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu ririmo kubera muri Ethiopia. Muri iri rushanwa Senior Challenge, u Rwanda ruzacakirana na Kenya ejo kwa kabiri. Uyu mukino uzabanzirizwa n'uzahuza Sudani na Sudani y'Epfo. Gahunda nyirizina ya kimwe cya kane kirangiza ariko iteganyijwe gutangira uyu munsi kwa mbere, aho Uganda iza guhura na Malawi, Tanzania igakina na Ethiopia. Mu majonjora mu matsinda, ikipe y'u Rwanda yari iherereye mu itsinda rya mbere hamwe na Ethiopia, Tanzania na Somalia. Ku ikubitiro, Amavubi y'u Rwanda yatsinze Ethiopia igitego kimwe ku busa. Ku mukino ukurikiraho, Tanzania yatsinze u Rwanda ibitego bibiri kuri kimwe, hanyuma mu mukino usoza u Rwanda rutsinda Somalia ibitego bitatu ku busa. Tukina umupira w'amaguru, amakipe 28 mu cyiciro cya kabiri yatangiye urugamba rwo guhatanira imyanya ibiri ya mbere kugira ngo haboneke amakipe azazamuka akerekeza mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'umwaka utaha. Aya makipe agabanyijemo amatsinda abiri. Amakipe ane azaba ya mbere muri buri tsinda azabona uburenganzira bwo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza, bikomeze bityo kugeza igihe hazabonekera amakipe abiri azahatana ku mukino wa nyuma, agahita ahabwa n'igihembo cyo kuzamurwa mu ntera yerekeza mu cyiciro cya mbere. Mu itsinda rya mbere dusangamo Vision Jeunesse Nouvelle, Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, La Jeunesse, Esperance, Sorwate, United Stars, Gasabo United, Vision FC, Hope FC, Giti Kinyoni, Intare na Unity FC. Itsinda rya kabiri rigizwe na Interforce, Etoile de l'Est, Kirehe FC, Rugende, Miroplast, Heroes FC, Pepiniere, Aspor, Isonga FC, Sec Academy, Akagera FC na Nyagatare FC. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibirwashimiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ko ikomo umwaka w'1951 ivuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zirenga zibiri, kandi ko ata muntu n'umwe yigeze kuba perezida canke perezida w'ifata kibanza mu kiringo cy'imyaka irenga ibiri, mu kiringo cyose cy'imyaka ine cyari cyagenewe uwundi mu perezida ashobora gutorwa mu kibanza cya perezida mu kindi kiringo. Iyo ngingo yahinduwe muri uyu mwaka yatoreye inyishu impari zari zihari kuva Amerika ikibaho ikibazo cyo kumenya ibirengo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arekuriwe gutwara. Ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemejwe mu mwaka w'1789 ntiryavuga ibitigiri by'ibiringo perezida akwiye kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara Abanyamerika benshi bari bafite amakenga ko mu gihe umuperezida akunzwe n'abanyagihugu maze agatwara ibiringo byinshi yashobora guhinduka agatwaza igitugu kandi na leta yiwe ikarangwamo ruswa. Thomas Jefferson ari nawe yanditse itangazo ryo kwikukira yari ahagaritswe umutima n'ukuntu ibwiriza shingiro ataco ryavuga ku biringo umukuru w'igihugu aterezwa gutwara. Yaranditse agira ati: ubwoba mfise kandi icyo ntakunda ni uko atakintu kigaragara cerekana ukuntu perezida wa Amerika abisikanya n'abandi ku butegetsi. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yahisemo kuguma ku butegetsi mu biringo bibiri gusa, Inyifato yaciye ikurikizwa gushika aho Perezida Franklin D. Roosevelt atorewe mu kindi kiringo kira gatatu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine akongera agatorwa mu kiringo kira kane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na kane. Urupfu rwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine na gatanu akiri mu ntango z'ikiringo ciwe kira kane nirwo rwaciye rusubira kuvyura impari zerekeye ububasha bw'umukuru w'igihugu abandanije gutorwa mu bindi biringo vyinshi bwo gushobora kuba Perezida akanashobora kurangura amabanga nkuko Perezida Barack Obama yabivuze ariko arashikiriza ijambo ishyirahamwe rya Afrika mu kwezi kw'indwi. Perezida Nelson Mandela yahora atwara igihugu cya Afrika y'Epfo hamwe na Perezida wa Amerika George Washington baratanze iragi rikomeye kandi rirama kubera ibintu baranguye hamwe n'ukuntu bahisemwo kuva ku butegetsi maze bakabushikiriza mu mahoro.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyse Bigirimana yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu gihugu cya Burkina Faso abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka muco ababikurikiranira hafi bise amatora yugururiwe bose. Abategetsi bamenyesha ko batanguye guharura amajwi ibiharuro bya mbere by'imfata kibanza bitekanijwe gusohoka kuri uyu wa mbere mu gihe abakandida 14 atanu umwe yokwiza amajwi arenga 50 mu gice cya mbere hazocatunganywa amatora y'igice cya kabiri. Mu gihugu cya Centrafrique naho Papa Francisco mu rugendo arimwe muri ico gihugu yahamagariye abanyagihugu baho gushira hasi ibigwanisho no guhagarika imvururu ziri hagati ya bene gihugu. Mu nkuka y'imisa yakoreye muri katedrali y'Ibangi, Papa Francisco yasavye abo bose bafise ibigwanisho byica kubishira hasi. Imbere yuko Papa ashika muri ico gihugu, Perezida Catherine Samba Panza wa Centrafrique yamenyesheje ku munsi wa gatandatu ko Papa Francisco ari intumwa y'amahoro kuri ico gihugu. Muri Siriya naho abantu 18 barahitanywe n'ibitero by'indege abandi bashika 40 barakomereka mu buraruko bwa Siriya. Amashirahamwe y'abanye Siriya aranira gateka ka muntu yamenyesheje ko ivyo bitero byabaye jo kwa Mungu byagabwe n'indege z'intambara z'Uburusiya. Muri Turukiya ishirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi ryemeye kuzofashisha igihugu cya Turukiya imiliyaridi 3.2 million z'amadolari y'Abanyamerika kugira icyo gihugu gihangane n'ikibazo cy'impunzi zashikiye muri icyo gihugu cya Turukiya. Igitigiri kinini cy'impunzi z'Abanyesiriya zinjiye mu Bugiriki na Bulgaria uyu mwaka zaciye mu gihugu cya Turukiya. Mu gihugu cya Turukiya nyine abantu baharugwa mu bihumbi baritavye umuhango wo gufuba umushingwamanza kandi akaba n'uharanira gateka ka muntu azwi ku izina rya Tahir El C yagandaguhe ku munsi wa gatandatu mu ntambara y'amasasu yahuje aba Robert b'abakirde hamwe n'abasirikare ba leta mu gisagara cya Diyar Kabir kiri mu manuko bwa Turukiya. Muri Pakistani naho abategetsi ba Pakistani hamwe n'abarongoye umugwi w'abanasionalisti b'abapashtune bamenyesha ko Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yemeye kuganira na Minisitiri wa mbere wa Pakistani Nawaz Sharif Pari aho bazoba bitavye inama ku bidukikije itangura kuri uyu munsi i Pari.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashyize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwayagejejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
Y You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.